Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri no saha. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Mu Burundi umumenyesha makuru wa radio yigenga Isanganiro ari mu gashoka komisari ya gipolisi ku mugwa mukuru wa Karusi mu buseruko bw'igihugu. Hinjijwe mu gasho inyuma yo kumvirizwa n'umushikirizwa manza wa Republika muri iyo ntara kuri uyu wa kane. Inkuru y'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mugiye kwigezwaho na Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Umumenyesha makuru wa radio Isanganiro mu ntara ya Karusi yabajijwe kuri uyu wa kane ku nkuru yakoze ku munsi wa gatatu w'inondwi. Iyo nayo yari yerekeye inama yakoreshwe na buramatari w'iyo ntara kubajejwe intwaro mu makomini no ku mitumba. Abajije intwaro buramatari Kariniya Mbarushimana yabasaba kutisuka mu itunganywa ry'amakoperative yitwa Sangwe yaronkejwe imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Arengukijwe kuri uwa kane n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Karusi inyuma yo kumvirizwa Pascal Blaise Kararumiye yinjijwe agasho ka komisariya y'igipolisi. Umuyobozi wa radio Isanganiro avuga ko yakiriye nabi ihagarikwa ry'uwo mumenyesha makuru kandi inkuru yakoze ata makosa y'umwuga ayigaragaramwo.
Umuntu yumvirije inkuru yatanze jewe ubwanje aho ngeza mu kumenya ivy'umwuga jewe nasanze atakosa nari toyiririmwo, ndetse nasubiye ndayumviriza nijoro ndasubira ndayumviriza no mu gitondo nasanze atakosa nari toyiririmwo umuntu aravye amakuru ingene akogwa mu bijanye n'ivy'umwuga ivy'amateko asanzwe atekanya. Icyo numvise nuko yakoze inkuru kuvyerekeye amafaranga yatanzwe ma cooperative Sangwe akorera mu makomine yose y'igihugu na cyane cyane ko yavuze mu Karusi avuga yuko amafaranga yashikije amakoperative asanzwe ari mu makomine y'intara ya Karusi. Ivyo yavuze ibintu bijanye no gukoreshwa kwa mafaranga. Hanyuma rero mwumva yuko yahamagawe n'umushikiriza manza kugira ngo ambaze kuri iyo nkuru. Cyatangaje nuko inkuri ikozwe neza tanamahinyu umuntu yoyitora yoca ipfunga umuntu. Ivyo nivyo tariko turumva muri kano kanya.
Sylvain Ntakaruta Imana aributsa abacanke bari igikorwa iyo nkuru yashikirije irimwo agahazi.
Mu bisanzwe iyo hari inkuru ibaye hakaba akajamo ikosa mu kuntu inkuru yakozwe, uwo muntu aba yavuzwe canke uruhande rwagumba yuko tanejerejwe n'ivyavuzwe ruraronka umwanya rago rugaheza rukavuga. Turahereza umwanya abantu bose rero babashaka kugira ico bashikirije ku nkuru ziba zibaraba ziba zashikirijwe. Rero abakuru mu vy'intwaro hariya mu ntara ya Karusi ntibigeze batubwira ejo bati iyo nkuru ihejeje kuvuga siyo. Mu bisanzwe vyarimeze ukundi kugira tubahe ijambo n'abantu baheze kubiyumvira baheze bayiyumviriza. Ivyo ntavyabaye. Hanyuma rero baciye bafata no mvuga inzira ya hafi yo gufunga umenyesha makuru. Tukibaza yuko ivyo atari vyiza muri kino gihe, tuba dukeneye yuko igihugu cacu kigira ishusho nziza kugira ngo abamenyesha makuru n'abajejwe intwaro bakorane neza. Twese dutere dutumbere intumbere yo kubaka igihugu cacu igihugu cubashwe igihugu gifise ijambo mu makungu.
Umuyobozi wa radio Isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi abandanya kuvuga ko umenyesha makuru Blaise Pascal Kararumiye apfungiwe ubusa afise icyo asaba abamushize mu gasho.
Iyo twavuga tuti yakoze nk'icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu, icyaha gisanzwe gitekanijwe mu vyaha birimo gitabu mpana vyaha, aho twari bishobora kuvyumva uno munsi ariko ahogwa inkuru yakoze. Hanyuma nimba yavuze ibitavuzwe mu nama twumvise yavyavugiwemo abari ko barayigirisha nibaze tubaha ijambo hanyuma baheze bagire nabo ico bashikirije. Rero nosaba yuko abakuru muri kino gihugu bafise ico bavuga nko kubijanye n'ingene abakuru mu ntara bigenza, bari bakwiye kuraba ingene babahamagarira gukwikiza amategeko bakaraba ingene bakorana neza n'abandi bantu bose bari ko barakorera mu ntara kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Inzego zafashe iyo ngingo nuko bo kubitiza agatima mpembero karaba yuko ivyo bari ko barakora bitaza konona kurusha aho bibaza yuko haruboti baba bari ko baratora. Tukibaza yuko abo bantu bafashe iyo ngingo bo subiza agatima mpembero umumenyesha makuru wacu bakamurekura.
Kararumiye abayumenyesha makuru agira gatanu ahagaritswa azira umwuga kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari mu ibohero rya bubanza haraheze hafi amezi atatu. Bahagaritswe mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze bari gukora inkuru ku gitero cyari cyakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu ntara ya bubanza. Sentare nkuru ya bubanza yaciye ibagiriza ko bari mu bateye ibyo bashingwa manza bafasha kuburana biyamirije bivuye inyuma kugenekezo rya 30 kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza yasabiye abamenyesha makuru uko ari bane gufunga imyaka 15 no kunyaga ibikoresho by'akazi byose bari bitwaje. Abamenyesha makuru babandanya bavuga ko bafungiye ubusa bafise ikiringo cy'iminsi 30 yo kunguruza. Iryo fungwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu ryaraniyamirijwe n'umuryango wa Buraya. Kuri uno wa kane inama ishinga amateka y'uwo muryango yaranebaguye iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bahagaritswe bariko bakora umwuga wabo igasaba ko borekugwa.
Kuri uyu wa gatanu Sentare nkuru y'u Rwanda yatanguye kuburanisha Nsabimana Calix bakunze kwita Major Sankara. Ni mu byaha uyu yahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FLN ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda aregwamo ibyaha 17. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko hari hazengurutswe n'inzego z'umutekano nizambaye imyenda y'akazi nizambaye igisivile. Hongeye kugaragaramo abapolisi bakomeye. Byibura winjiraga mu cyumba cy'urukiko yasakirwaga ahantu habiri hatandukanye. Umucamanza yabanje gusuzuma inzitizi y'umushinjacyaha yo kumenya niba Karikisitensa Habimana bakunze kwita Majoro Sankara yaburanishirizwa hamwe na bamwe mu basirikare bivugwa ko baturutse igisirikare cya RDF bakiyunga n'igisirikare cy'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se niba imanza zombi zatandukanywa. Umushinjacyaha bwa Bonaventure Roberto yavuze ko habayeho kuganira n'ubushinjacyaha bwa gisirikare basanga abasirikare barimo Private Dieudonne Muhire baburana ukwabo aho kuburanishirizwa hamwe na Major Sankara. Yabwiye umucamanza ko nta cyaha na kimwe mu byo bakurikiranyweho bahuriyeho nubwo bombi bari mu mutwe wa FLN. Asaba ko imanza zakomeza mu nkiko zaregewemo. Mu buryo butunguranye mbere yo gutanga incamake y'ibyaha Karikisitensa Habimana aregwa hahise haboneka bwana Vincent Nsengiyumva uregera indishyi muri urubanza. Urukiko rwamusabye gusobanura muri make impamvu yamuteye kuregera indishyi. Uyu muturage wa Kicukiro mu mujyi wa Kigali wunganirwa na Maître Mugabo Jean Damuru yavuze ko ibikorwa bigize ibyaha Major Sankara aregwa byamugizeho ingaruka ku mubiri we ndetse no ku mutungo we. Amakuru ijwi rya Amerika yapereje yaje kumenya ko Vincent Nsengiyumva ariwe wayoboraga umurenge wa Nyabimata FLN yagabyemo igitero kwikubitirika mukomeretsikana mutwikira imodoka. Ubushinjacyaha bwihariye ijambo bwasobanuye uko Sankara yakoze umurundo w'ibyaha 17 bumurega bunabihuza n'ingingo z'amategeko. Mu kirego cy'amapaji 35 buvuga ko yagize ubushake bwo gukora ibyaha kuko ngo umugambi yawutangiye akiri umunyeshuri mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Bumurega ko mu 2007 muri kaminuza yajyaga agirana ibibazo n'abantu ku giti cyabo akabyitirira leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko akimara kwirukanwa muri kaminuza kubera imyitwarire mibi mu 2013 yahunze u Rwanda ageze mu gihugu cya Afurika y'Epfo ajya mu ihuriro RNC rya General Fonseca Kayumba Nyamwasa ridacanwa ka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Buvuga ko muri iryo huriro atahatinze ahita yifatanya na MRCD rya Paul Rusesabagina ari nabo bashinze umutwe w'igisirikare FLN. Ubushinjacyaha buvuga ko Sankara yawuvugiraga yari hayipeti rya majoro nyamara ngo atarigeze abaho umusirikare. Bumurega ko ari umuvugizi w'umutwe wa FLN yafatwaga nk'umuntu ukomeye kuko ngo ari we wari ushinzwe kwamamaza ibikorwa by'uwo mutwe. Buramurega gukora no kugira uruhare mu bikorwa byari butuma abaturage bivumburira ubutegetsi. Ubushinjacyaha buramurega ko we na Rusesabagina bashakiraga ingabo za FLN n'ubutaka bwo gukorera ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bavuga ko bakoreraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Robert guhagarara ubushinjacyaha avuga ko Sankara nk'umuntu wize amategeko atarayobewe ko umutwe wa FLN utemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha burega Major Sankara ko ingabo yavugiraga zagabye ibitero mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru zikica bamwe abandi zikabakomeretsa zigasahura zikangiza ibindi bintu. Bunamurega igitero cy'inyamagabe ku kitabi cyatwitse imodoka eshanu kigahitana abandi batandatu abandi kikabafata bugwate. Buvuga ko ibyo byose yabyigambaga ku maradiyo mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga ahamagarira abasore n'inkumi guhaguruka bakanga ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko ngo buri mu maboko y'agatsiko. Buvuga ko ibyo Sankara nabo babikoranaga babaga bagamije gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda kisunikira mu mishyikirano. Mu bikorwa aregwa kandi harimo no gukorana n'ibihugu by'amahanga hagamijwe gushoza intambara. Aha hakomeza kumvikana ibihugu bituranye by'u Burundi na Uganda. U Burundi buregwa ko bamwe mu basirikare bakuru barimo n'abashinzwe iperereza bahaye inzira FLN igatera u Rwanda, naho Uganda ikaregwa gutanga abantu n'ibikoresho mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Sankara mu buryo bwo kwiyoberanya yari yarashatse impapuro z'impimbano z'inzira aho ngo yari afite iz'igihugu cya Lesotho yiyita Joseph Kabera wavukiye i Masisi muri Congo. Mu mvugo z'ubushinjacyaha ngo ni uburyo abakora iterabwoba bose bahuriraho bubagiranye n'akanyamaswa gafata ibara ryaho kageze kubera kwihinduranya buvuga ko Major Sankara yashatse izo mpapuro na telefone zitabasha kumvirizwa kubera ko ngo yari yarashyireyo impapuro mu rwego rw'umuzamahanga zamusabiraga kumuta muri yombi Sankara rega umurundo w'ibyaha 17 bifitanye isano n'iterabwoba ndetse n'ibyaha byo guhakana genocide no kuyipfobya nibutse ko aregwa ibitero by'umutwe wa FLN niwagabye mu bice bitandukanye cyane mu burengerazuba n'amajyepfo by'u Rwanda mu mwaka w'2018 nubwo ntacyo arabivugaho mu rubanza mu mizingo hamenyekana uruhanda hagazeho kwikubitiro Sankara yaburanye kwifunga nifungurwa yemera ibyaha byose n'ibyaha yabisabiye imbabazi haba ku gihugu ndetse nabo byagize ingaruka ntacyo umwunganira yari yavuga ariko mu ncama cy'urukiko rwatanze mu myanzuro rufite Maitre Moise Nkundabarashe yasabye ku rukiko rwazashingira ku kwemera ibyaha kwe no kuba tararuhije ubutabera maze rukazamugabanyiriza ibihano mu icarubanza gitezwe ko mwiburanisha ritaho ubushinjacyaha ari bwo buzakomezanya ijambo buzagaragaza ibimenyetso bishimangira ibyaha 17 bumurega hanyuma abone gufata ijambo niba nta gihindutse urubanza ruzakomeza ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020 akabagira ubusanzwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
wanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho kuri uyu wa gatanu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka rwatangiye kuburanisha bwana Nsabimana Kaliste bakunze kwita Major Sankara ubushinjacyaha bw'u Rwanda buramurega ibyaha 17 uyu akaba yarabaye n'umuvugizi w'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ku murongo wa telefoni turi kumwe na Eric bagira ubusa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wakurikiranye urwo rubanza Eric urwo rubanza nibande bari barugize
Eddie urubanza rurekwamo Nsabimana Kalixte bakunze kwita Major Sankara rurimo uregwa ariwe Nsabimana Sankara hakabamo umwunganira ariwe Maitre Moise Nkundabarashe hanoneho mu buryo butunguranye hajemo uregera indishyi ni bwana Vincence Ngiyumva ariko avuga ko atuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali amakuru Ijwi rya Amerika yaje guperereza yaje gusanga ari uwahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata ubundi amakuru yari yacicikanye avuga ko nyuma yo kumutwikira imodoka mu gitero cya mbere cyagabwe n'umutwe wa FLN Nyabimata bavuga ko nawe yapfuye ariko twasanze ari muzima mu bituma rero aregera indishyi aravuga ko mu buryo bw'umubiri yagihuye n'ibibazo ndetse no mu buryo bw'ibikoresho mu magambo makeneye yavuze hakabaho noneho n'ubushinjacyaha
hanyuma se iburanisha ryibanze ku cyuyu munsi
iburanisha rya none ijambo ryihariwe n'umushinjacyaha yasobanuye ibyaha 17 arega Major Sankara anabihuza n'amategeko avuga uburyo bigomba guhanwa n'amategeko y'u Rwanda aravuga ko mu bibiri bimwe amurega birimo guhungabanya umutekano w'u Rwanda byinshi byiganjemo ibyaha by'iterabwoba kwamamaza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga akavuga ko ibyabaga bigamijwe byose byari bigamije gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda kugira ngo ibashe kwinjira mu mikikirano muri rusange rero ijambo ryihariwe n'umushinjacyaha agenda asobanura ibyo byaha
ku ruhande rwa Major Sankara ntacyo bavuze uyu munsi
ijambo ryahariwe ubushinjacyaha ndetse butanarangije bitewe n'uko hari umunyamategeko numvise ngo yitwa niba ari Piyo Mugabo witabye Imana kubera iyo mpamvu urukiko rwasubitse rujya kwifatanya n'umuryango wagize ibyago.
Hanyuma ku rukiko umwuka wari umeze gute, cyane cyane ko uyu Sankara ari umuntu ufatwa nk'umuntu warwanyaga leta ndetse abantu bari biteze kumva byinshi ku byo aregwa?
Edi ukinjira ku rukiko ku rugereko rw'urukiko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranye imipaka ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, urahabona abapolisi benshi ndetse barimo n'abashobora kuba bari mu mutwe udasanzwe, kandi hafi ya bose bafite imbunda, wagera wenda no mu nkengero zarwo barahari, ndetse no kugenda ukagera mu rukiko hari abapolisi bakomeye ndetse n'abacungagereza. Urukiko rero nanone rwari rwitabiriwe n'abantu bavuga ko bari baringaniye abari bari mu cyumba, uretse izo nzego z'umutekano wabonaga ko ari nyinshi, izambaye imyenda ya gisivile ndetse n'izambaye imyenda y'akazi.
Hanyuma hari itariki urukiko cyangwa se abacamanza batanze igihe urubanza ruzongera gusubukurwa?
Urukiko cyangwa se umucamanza yayimuriye urubanza ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa kabiri, avuga ko ikizabaho ubushinjacyaha buzakomezanya ijambo ariko noneho buzasobanura ibimenyetso bubihuza na buri cyaha. Wenda mu gusoza Edi Rwema, mu buburanisha riheruka umucamanza yari yasubitse urubanza kubera ko ubushinjacyaha bwari bwavuze ko hari abasirikare bari mo private Dieudonne Muhire baturutse igisirikare cya RDF bajya kwifatanya na FLN, agasaba umwanya wo kuvuga ngo barebe niba abo bantu bafashwe bari mu Rwanda baba bafite aho bahuriye na Sankara, none niho batazaburanisha imanza ebyiri mu nkiko zitandukanye kandi baregwa bimwe. Nicyo rero bahereyeho nanone, nubwo twari twabyibagiye kubyibutsa, babihereyeho basanga nubwo FLN ibyaha baregwa biratandukanye.
Urakoze Eric Bagirusa, komeza udukurikiranire iyo nkuru urayitugezaho mu buryo burambuye. Makuru yacu ataha, ugiye weekend nziza.
Ndagushimiye Edi Rwema, nawe ugiye weekend nziza.
Urukiko rw'ubujurire mu gihugu cy'Ufaransa bwatesheje agaciro ikirego cya Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza gishinja umubirigi Bernard Menge, umwanditsi w'Umurundi David Gakunzi na televiziyo y'Abafaransa France 3 bari bararezwe gusebya umukuru w'igihugu no kwanduza isura y'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru araduha inkuru irambuye.
Petero Nkurunziza yari yitwaye muri sentare ipari mu Bufaransa kubera ikiganiro abagabo babiri David Gakunzi, umwanditsi w'Umurundi, hamwe n'umushingwamanza w'umubirigi Bernard Menge batanze kuri televiziyo y'Abafaransa France 3 mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016. Bari bashikirije ko abana batavuga rumwe na leta kandi ko byahagarikiwe n'inzego za leta. Perezida Nkurunziza yitwaye avuga ko Gakunzi na Menge bavuze n'ayandi majambo yo kumutyoza no gutyoza igihugu ciwe, acasaba indishi y'akababaro hame n'uko abari bitwariwe barashima iyo ngingo ya sentare. David Gakunzi:
Sintsinzi yanje, sintsinzi ya Menge, sintsinzi ya France 3, ni intsinzi y'abantu bose bishwe, y'abantu bari mu bafunzwe, y'abantu barenganyijwe, abandanye barenganyijwe mu Burundi, kubera yuko ibyo leta y'u Burundi yashaka kwari gukoresha urukiko rwo mu Faransa kugira leta y'u Burundi mbere nk'aho Menga irabesherwa makungu, kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu. Twarabyerekanye imbere y'urukiko yuko hariho abantu bafungiye ubusa, hariho abantu bazimanganye kubafata ku ngufu abakenyezi, uburenganzira bw'abantu mu Burundi bumerewe nabi. Urumva rero bamaramaye kubera urukiko rw'Umufaransa n'urukiko rwigenga.
N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene bari bitwariwe, umukuru w'igihugu yari yabagirije nabo ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Kugira Perezida Nkurunziza yunguruza urubanza nuko mu gisata ca mbere sentare nkuru y'Ipari yari yasohoye ingingo nk'iyo ivuga ko ibirego vyiwe biteshejwe agaciro. Maitre Bernard Menge ni umwe mu bagize urunani rw'abashingwamanza batwaye amadosiye arenga 2000 y'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu muri sentare mpuzamakungu mpande vya CPI. bagiriza leta y'u Burundi ayo mabi n'urunani CPJ ruhuza bamwe muri abo bashingwa manza bakorana na CPJ rurashimishwa niyo ngingo. Maître Lambert Nigarura atwara CPJ yabwijwe ya Amerika ko kwitwarira abo bashingwa manza byari bifise intumbero yo kubaca intege muri ico gikorwa barimo imbere ya CPJ.
Kugomba kuburabuza urunani rw'abashingwa manza bari kubarondera ubutungane ku bantu bakora ivyaha mu Burundi kugira ngo bashore kubambika icyeyi ntibashore kubandanya akazi kabo ko kurondera ubutungane mu gihe mu Burundi ababuze ababo abakora ivyaha badashobora kuronka ubutungane mu gihugu. Kari n'akajyo kandi ko kugomba kuburabuza umuntu wese ishyirahamwe iryo ari ryo ryose zirigerageza gutabariza abakorerwa ibyaha rinerekana ibyaha bikorwa mu Burundi. Intumbero yindi ya kabiri kwari ukugira ngo ubutegetsi bw'i Burundi bushobore kwiyeza bwerekane yuko ivyegeranyo vyigwa biratangwa ku mabi akorwa mu Burundi ata utungane buriko burayakurikirana ko ari ivyegeranyo vy'ibinyoma gutyo abakora ivyaha baheze babure imbwa n'imbwebwe.
Yamaraga kunzi menge n'abandi bari kumwe ngo ntibarota bahisha
tuzobandanya tuvuga bijya byo kwica barundi abari bo bose yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyapolitike yaba uwariwe wese yicwa bikabera nkaho nta cyabaye. Ibyo ni ibintu biterezwa guhera
mu giyo ngingo yafashwe isekeza ry'abashingwa manza n'abamenyesha makuru bakorana na CPJ rigeze hagati. Maître Lambert Nigarura amenyesha ko ari nguvu zikomeye kubakorewe amabi ahanwa na CPJ. Ushika ubu ntaco perezida Nkurunziza na leta y'u Burundi barabivuga ko kusa muri sentare ya mbere umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru kwa perezida Wirinyamitwe yari yavuze ko Gakunzi Menge na televiziyo France 3 bakoreshejwe nabo yise abakoloni mu gutyoza u Burundi. Nyamitwe yavuze ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi yamara bobo bavyamirira kure bakavuga ko bazira uguharanira uburenganzira bwa muntu. Pierre Clavinyo Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu Rwanda abahinzi bafashe ubwishingizi ku myaka yabo batangiye kwishyurwa amafaranga y'ibihombo batewe n'ibiza by'imvura bimaze iminsi mu gihugu. Ni igikorwa kibaye bwa mbere mu gihugu aho umuhinzi wangirijwe imyaka n'ibiza yishyuwe igihombo cyose yatewe n'imihindagurikire y'ikirere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumtakaboy.
Kuri uyu wa kane nibwo abahinzi ba mbere bafashe ubwishingizi ku bihingwa byabo basubijwe amafaranga yose bahombye bitewe n'ibiza byibasiye imyaka yabo muri iki gihe. Iyi gahunda yatangijwe na Minisiteri y'Ubuhinzi aho iyi Minisiteri yunganira abahinzi 40% y'ibyo baba batanze bahinga abahinzi nabo bakishyurira 60%. Ubwishingizi mu buhinzi bwatangiye bwa mbere mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize wa 2019. Abahinzi ba mbere bahuye n'igihombo bakaba barishyuwe ku munsi w'ejo. Abahinzi bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo niwe babimburiye abandi kubona amafaranga nyuma y'uko imyaka yabo yangijwe n'imvura. Nsabiyezu Vincent umuhinzi wo mu karere ka Gisagara yabwira Ijwi rya Amerika ko bwari ubwa mbere bafashe ubwishingizi none bahise bishyurwa igihombo cyose bagize.
Iyi sezo niyo yari iya mbere twari tubitangiye twahise tunahura n'igihombo nyine haza umwuzure utwara umuceri wese. Bari twashingiye gitari 94 ariko gitari 45 zose zaragiye. Muri radiyatiyo baraza barapima barareba nabo barabisuzumye babona nyine ko ari igihombo. Twatwishyuye miliyoni 5 n'5,584. Uburyo bwo kuyagabanya badukurikiza amahegitari umuntu afite nakubwiye ko tunabitangira n'abahinzi babyishimiye ariko kubera ko bari batarabona neza ko bishyuwe koko ukabona bafite impungenge. Ejo rero babonye bishyuwe barishimye cyane kuko mbere nyine ibiza byarazaga nabikubwiye bagahomba ntihagire n'ubishyura na dukeye.
Kompanyi y'ubwishingizi ya Radiante ni imwe mu makompanyi y'ubwishingizi akorera mu gihugu yinjiye muri iyi gahunda. Madamu Mahoro Letitia ushinzwe ubwishingizi bw'amatungo n'ibihingwa muri iki kigo yabwira Ijwi rya Amerika ibyo bishingira mu buhinzi.
Kugeza uyu munsi turishingira ibiza biva ku mihindagurikire y'ikirere mu kuvuga imvura nyinshi, umwuzure, izuba, tukavuga urubura, imiyaga, ubundi tukanashingira indwara yavuwe ariko ntikire, tukanishingira n'icyorezo. Urugero dufashe nk'urugero rwa hektari kuri hegitari imwe nko mu muceri igishoro n'amafaranga 412,000 n'amafaranga 520,000. Umuhinzi yishyura 7.08% y'igishoro cye. Ni ukuvuga ni 29,000 ubwo leta ikamutangiramo 40%, umuhinzi akishyurira 60%. mirongo itandatu ku ijana y'umuhinzi usanga ari ibihumbi 17 n'amafaranga 600 kuri hegitari imwe y'umuceri. Leta imutangira ubwo ni ikinyuranyo, ayo 40% ni karibu 11% n'andarengaho. Nuvu uyu muhinzi yishyuye ayo mafaranga, icyo kiguzi cy'ubwishingizi yahuye n'ikiza muri ibyo yishinganishije, twebwe tumusubiza cya gishoro cye.
Mu mezi atanu iki gikorwa gitangiye, abahinzi ba mbere bamaze kwishyurwa ibyabo byangijwe n'ibiza by'imvura. Mu karere ka Gisagara abahinzi 700 bahinga umuceri bahuye n'ibiza baraye bishyuye miliyoni zisaga 13 ku byabo byangijwe. Iki kigo cy'ubwishingizi cya Radiant kivuga ko umuhinzi yishyurwa nyuma y'iminsi 15 amaze kubarurirwa igihombo cyose yagize.
Mu gihembwe twatangiyemo sezo A itangiye mu kwezi kwa 7 karanya mu kwa 12 twakonye na koperative nye. Igikorwa ku munsi wejo twakoze cyari igikorwa cyo kwishyura koperative zahuye n'ibiza. Amasezerano twagiranye nuko mu minsi byibura 15 nyuma yuko basaruye bakagaragaza igihombo cyabo tugomba kubishyura igihombo bagize. Ku munsi wejo rero twishyuye abahinzi bo mu karere ka Gisagara, aho bari barishinganishije hegitari 357 muri zo hegitari 113 zirangirika. Bazibara mu mafaranga tuhasanga ko izo hegitari zangiritse agaciro k'igishoro cyangiritse kwasanze kingana na miliyoni 13.
Iyi gahunda leta ifatanyamo n'ibigo by'ubwishingizi izwi nka Tekana urishingiwe muhinzi mworozi, ikorera mu turere twose tw'igihugu ku gihingwa cy'umuceri n'ibigori, naho mu bworozi ikaba yaratangiranye n'inka z'umukamo. Mu Rwanda abahinzi 2500 nibo bamaze gufata ubwishingizi bw'ibihingwa byabo ku buso bungana na hektari 175, naho inka zimaze gutangirwa ubwishingizi ziragera ku 4000. Minagri ivuga ko muri iki gihembwe cya mbere ihinga 2019-2020 habaye ibiza bikabije ku buryo byangije hegitari 3900 z'imyaka ndetse n'amatungo 150, arimo inka 150 n'amatungo magufi 100 arapfa. Abahinzi borozi bagasabwa kwishingira ibyo bakora kugira ngo be kujya bahura n'igihombo mu gihe cy'ibiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni kuwa gatanu huko kandi mumaze kubimenyera, tugerageza kubaha urubuga kugira ngo mugire intasho mugeza ku bavandimwe n'inshuti zanyu. Ubuhanga bw'ibyuma barimo baragerageza kugira abo baduha kugira ngo tuvugane, nitubabona turabaha ijambo kugira ngo bagire abavandimwe n'inshuti zabo batasha. Iyo ni indirimbo Katrina n'umuhanzi w'umunyarwanda Bruce Melody.
Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL and you call, you come into the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and stay for my me. Take time, don't rush it. God, you know me.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukaba tugeze ku musozi w'amakuru yacu yo kuri iyi saha. Nongere nisegure ku bakunzi bacu batwandikiye bifuza kugira intasho bageza ku bavandimwe babo, rwose mutubabarire, ntawusezerana n'ubuhanga bw'ibyuma, ariko ubwo niko bimeze. Gusa mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu buhanga bw'ibyuma. Twari kumwe na Joe Bill Yabaro, watufashije kuyashyira hamwe muri studio ya gatanu Washington Washington DC ngari kumwe nanje Edirwema mugire ukeneze
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe
Ngarabutse neza uzukuruke Shem yatwandi